mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio 18 muri kumena Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Ibimenyetso cy'ukungena ubutunzi bumeze ndababwije ukuri bisanaga hamaze arico gituma rero twibaza ko hakwiye gukugwa ibintu mu maguru mashasha kugira ngo ibibazo bihari bijanye n'ubukene bitorege umuti.
Uyu ni Gabriel Rusiri aramutswa ishyirahamwe Olicom. Olicom ni ishyirahamwe gishinzwe kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi. Ayavuga ko ikibazo cy'ubukene muri ico gihugu gikwiye kuhagurukirwa amazi atararenga inkombe. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Akombaze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump avuga ko kunwa kabiri aza gushikiriza ijambo igihugu ku bibazo by'umutekano n'abanyagihugu ku rubi Amerika ihana na Mexico imbere y'urugendo ategekanya kugirayo ku munsi wa kane kwirabira utwigoro turiko turakogwa two guhangana n'abimukira binjira muri Amerika mu buryo butekwe n'amategeko. Trump yabitangajeje kuwa mbere nyuma gato yaho umushikiranganji ujeje kumenyesha makuru mu biro vyiwe avugiye ko ashobora kubonana n'abacungera umutekano ku rugo rubibe rungana ibirometero 3,200. Ugo rugendo rwa Trump ku rubibe ruje mu gihe leta ishitse ku munsi ubwira 18 ihagaritse imirimo bivuye ku kutumvikana ku miliyaridi zirenga 5 z'amadolari asaba kugira ngo yubake urubibe rwo kuzibira abimukira bava mu gihugu ca Amerika yo hagati bagomba kwinjira muri Leta Zunze za Amerika. Aba sirikare ba Leta Zunze za Amerika muri Siriya bamenyesha ko bamaze gutegura ingene bazova muri Siriya, ariko bose ntibagiye gutavuba urugamba n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiislamu icarimwe. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze za Amerika bishikirije ejo kwa mbere. Umuvugizi yavuze ko ubushikiranganji yavugira atabisobanuro byinshi butanga ku mvo z'umutekano, ariko hari bimwe nk'ikirere bishobora kuzotevya itahukano rya vuba rya abasirikare. Ashikiriza kandi ko amakuru y'ibirangamisi ku itahukano ryabo azoza arashikirizwa bivanye n'ubwinshi bw'ibikoresho bya gisirikare bibwirizwa kuvanwa muri Siriya. Ufaransa butegekanya guhasha bikomeye abakora imyerekano batisunze amategeko, bitangazwa n'umushikiranganji wa mbere Edouard Philippe yabivuze ejo kwa mbere. Edouard yasiguye ko ari amategeko ariko arategurwa azoba ameze nk'ayakoreshwa ku bagumuka mu bibuga by'umupira w'amaguru babuzwa kwinjira mu mastade igihe baboneka ko ari intambamyi ku mutekano. Atangaza kandi ko abazogira ivyo bonona nko gusanzaza ivyo basanze mu nyubakwa bazosabwa kubiriha. Imyerekano y'amiriza Leta y'Ufaransa yabaye ku munsi wa gatandatu yatanguye mu mutekano, ariko mu nyuma ihindukamwo ubugizi bwa nabi, aho bamwe mu bari muri iyo baturiye amapikipiki n'amazu y'uburiro bongera batera ibisigarira ku bapolisi. Iyo myerekano ikorwa n'abitwa Gilets Jaunes mu Faransa yatanguye mu kwezi kwa 11 biyamiriza itegeko leta yashizeho riduza amatagisi ku gitoro, mu nyuma ihinduka iyamiriza leta muri rusange. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi no kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni canyu.
tuyagire mwisanzuye twijwe rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongere ndabahikaze bamwe mumanyagihugu ba mugisagara cha Bukavu muri Kivu ya Majepfo muri Congo ntibemeranya no mu rwujeje gutegura amatora seni ku mpamvu zatumye ritigira ivyimfata kibanza y'ivyavuye mu matora bidatangazwa kuwa mungu nkuko vyari bitegekanijwe seni isigura ko yacerejwe nuko itaraheza kwegeranya amajwi yo mu mihingo yose abanyagihugu bakayagiriza ko iriko yitoza utunyoni mu ntumbero yo kwibira ubutegetsi amajwi mugenzi wacu Bukavu Temistocle Mutijima atugire kumuriri wino
Ku mugoroba wo ku cyumweru umunsi waritezwe gutangazwa amajwi y'agateganyo y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ayabagize inteko ishinga amategeko nibwo umukuru w'akanama gashinzwe amatora seni Bwana Corneille Nanga yatangaje ko bitashobotse ko amajwi atangazwa kuri uwo munsi kubera ko imirimo yo kwegeranya ibyavuye mu matora itararangira ikabigeze ku kigero cya 53%. Uyu muyobozi kandi yanirinze gutangaza umunsi nyirizina iyo mirimo yazaba yarangiye maze amajwi agatangazwa avuga ko ibyo biri mu rwego rwo gukumira ko icyo gihe cyagera imirimo itararangira bigasaba irindi subika ni icyemezo kitakiriwe neza ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kurimwe mu miryango ya societe civile muri iki gihugu aha mu mujyi wa Bukavu naho abaturage baratuje gusa mu matsinda mato mato baraganira kuri icyo cyemezo cya seni icyakora ntibabura kugaragaza ko babajwe n'iki cyemezo cyo kutabagaragariza ibyavuye mu matora ku itariki yari yitangarijwe n'akanama gashinzwe amatora ubwako
sifurahi uchaguzi
nishimiye amatora duheruka gukora bari batubwiye ko ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere bazaba batugaragarije uwatsinze ariko na n'ubu ntawe baratugaragariza ibizayavamo tubitegerezanyije igishyika cyinshi kandi dukunda igihugu cyacu bariya batowe muri manda zashize nta kintu bigeze batumarira noneho turavuga duti reka tugende twitorera abandi bayobozi bazatuyobora muri manda y'imyaka itanije ariko ubu turababaye cyane kubona itariki ya gatandatu y'ukwa mbere twategereje ntacyo badutangarije gusa turacyategereje ko se nidutangariza perezida twitoreye impamvu zatangajwe na seni n'intambamyo yo kudatangaza ibyavuye mu matora ku itariki yari yagenwe aba baturage bo ntibazikozwa barabirangije ahubwo nibashaka kutugaragariza ibyavuyemo nibadutangariza amajwi kuko bamaze kubarura biriya bipapuro byabo kera niba bataranarangiza guhuza ibyo mu gihugu hose kuki batatubwira ngo aka karere kabonye n'aya iyi ntari bonaya turabarindiriye babitugaragarize kandi nibatabikora ntituzakomeza kubyihanganira tuzahangana nabo abo rero bagatunga agatoki urwego rushinzwe amatora seni gushaka guhindura ibyavuye mu gushaka kw'abaturage ngo rutangazo batatuye
bayaweza kuproklame prezida mwetu
kwezi mpamvu dutekereza batera kudatangaza prezida twatuye nuko basanze nta nyungu bazabibonamo kuko bisanze twanze gutora uwo batwerekaga barashaka kudukorera uburiganya bashingiye ku buryo bazi neza twatuye ikindi gikomeza kudutangaza ni uburyo bakuyeho umwe mu buryo bwo kubona amakuru bakura interineti none uwo abajenerali akaba aribo batangiye kuvugira ku maradiyo umunsi bazatangariza amajwi abazigaragambya bazabarasa none ubwo si ubuyobozi bw'igitugu turimo seni turayisabye ngo iduhe perezida twitoreye iri tangazwa ry'ibyavuye mu matora kandi rikomeje gukurura guterana amagambo hagati ya kiliziya gatolika ya Congo ndetse n'ubuyobozi bwa seni akanama gashinzwe amatora ako kanama gaheruka kwandikira inama y'abepiskopi gatolika gashinjwe urwego gushaka gukurura umwuka mubi mu baturage rutangaza ibyo rudafitiye uburenganzira ibyo byari biturutse ku byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'iyo nama ko hashingiye kuri raporo y'ibanze y'indorerezi z'urwo rwego bigaragara ko hari umukandida watowe mu gusubiza kuri iyo baruwa kuri wa gatandatu umukuru w'iyo nama Musenyeri Marcel Rutembi yabwiye ako kanama ko icyakurura umwuka mubi n'intugunda mu baturage ari ukubatangariza ibihabanye n'ukuri kw'ibyavuye mu matora kugeza ubu nta tariki izwi ibyavuye muri ayo matora yabaye ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize kwa 12 bizatangarizwa amaso ahanzwe akanama gashinzwe amatora seni ibi bikazanagira ingaruka ku itariki y'irahira ry'umukuru w'igihugu mushya uzaba watowe kuko byari biteganijwe ko azarahira ku itariki ya 18 y'uku kwezi turimo kwa mbere bivuze ko nabyo bigiye ku itariki itazwi izaturuka ku gihe ibyavuye mu matora bizaba byatangarijwe Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo
Temistokle Mutijima arakenuye mukanya nikiago cabanyedini ariko imbere yaho mbega umunyagihugu murundi abayeho gute mu gihe turiko dutanga umwaka mushasha wa 2019 hari migambi leta yoba ishira imbere yo gufasha barundi kuva mu bukene dushingiye kubitigira by'ubutunzi biboneka byagiye birashigwa ahabona mu mwaka twaraye dusozereye umenyesha makuru ya Amerika na Nairobi rojo birika neza yarasuzumye za raporo za ONU n'andi mashirahamwe ku mibereho y'abarundi maze adutegurira ino nkuru.
Ishirahamwe rikora amajyishinzwe kurwanya igiturire n'iseza kurwanya amatungo ya leta ryemeza ko amatohoza yakozwe n'ibisata bya ONU bigiye gutera mbere harimo ibanki y'isi yose hamwe n'amashyirahamwe yigenga mpuzamakungu yo muri ico gisata nyene bene yagwanya inyonyezwa ry'ubutunzi bw'amaleta yerekana ko Burundi buri mu bihugu bibiri vya mbere bikenya cyane ku isi. Gabriel Rusirarongoye rikora amasigura ko leta ya Burundi igiye gutera mbere ry'abanyagihugu isa n'ikihonyanga agateka kabo.
Ngo bamuzi neza yuko u Burundi ubu buri mu bihugu bibiri vya mbere bikenye kw'isi. Ngo bamuzi neza yuko u Burundi bufise kimwe twita PIB urugero rw'ukungene umunyagihugu aronka ubutunzi ku mwaka bungana na telefone isanzwe no kuvuga munsi y'amadolari $300. Telefone isanzwe umunyagihugu muri rusange bu Burundi niyo amafaranga ashobora gukorera ku mwaka wose mu gihe ibice 72 n'ibice 9% ba tashobora gufungura badashobora kugarantisa mwe bitarebezwe fondamento d'homme no kuvuga umuntu ashobora gufungura ashobora kwivuza ashobora kuronka hajyama ashobora kwambara ivyo bintu bine umuntu adashobora kubikora ntitwibaza neza yuko igihugu nabikibakirokiramwo bahiriza na gatoya bariko barahonya gateka kiwe kuko umunyagihugu arafise uburenganzira bwo kwitezwa imbere ivyo rero bikugwa na leta nta wundi muntu ashobora kubikora
leta yisanga ahubwo muri kino gihe abavuga byo bahuguza ikemeza ko ta igihugu cigeze kumera neza nkuko birubu. Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yabishikirije mu kiganiro cihariye yahaye ibiro vy'ijwi rya Amerika vy'i Nairobi.
Bavuga ko ibintu vyagoranye mu Burundi bama bavuga mugabo twebwe nk'indongozi tsabona yuko uyu mwaka w'2018 wagenze neza kuko abarundi nta nzara yabaye n'ijwi ryagenze neza mbere bararima barimbura uno munsi umwimbo gihugu ni mwiza cyane gose kuburyo twavuga ko bagenze neza. Ikitwavuga nuko mu kigero cya leta Albert bwinjije menshi gusumba twavuga yuko mu Burundi bimeze nabi cyane ibisanzwe nka mu bindi bihugu mbere tugashima Imana kuba duhaye ikirere cyiza gusumba mu yindi myaka.
Ariko rusira sigura ko bitoroshe akanasaba ko hajya imigambi ikomeye yo kurwanya ubukene.
Ivyo twita mu Gifaransa ama indicateur ibimenyetso cy'ukungena ubutunzi bumeze ndababwije ukuri ibimenyetso byose bisanagahama biri huje arico gituma rero twibaza ko hakwiye kukugwa ibintu mu maguru mashasha kugira ngo uku kuntu nyabuna ibibazo bihari bijanye n'ubukene bitorege umuti aho kuguma petete twibaza yuko Imana izo bigwatakoze ivyo byarashoboka kera umugabo kuvica hakije mu isi umuntu ugira ngo afungura tuzakubira kuya ibyo abantu bagomba kubimenya bakaba ibintu bya programmation bere da planification hamwe no kwitanga no bidasanzwe tukagira vision n'imigambi ishobora kudufasha kushobora gushika kure
aho kure abategetsi bizera ko atanke ku Burundi buzohashika.
Abarundi n'abahizi abarundi n'abagabo abarundi bashinga ntaye kuko hari ibihugu byinshi bitunze gusumba Burundi mu minsi yaheze batwigisha ko Burundi ari igihugu gikenye gushika uno munsi imyaka iraheze abarundi bahemba abakozi atakwezi turaranira abakozi no kuvuga rero abarundi dushinze hamwe ishaka nubwira yuko atacha uzisoba hanyuma itunga Imana yaduhaye tukayirangura mu rusangi ntihagire wanjye wangura afite abandi mu kimugongo ngo igitunga libe ryabamwe kivuza yuko igitunga ryo rya bose dusabikanye muri rusangi murabe ingene Imana izokora ibyiza cyane Burundi kuko Burundi ni igihugu cyiza cyane bose kuburyo atangura nk'izo z'ubukene zosubira kuvugwa
mwaka twaraye turangije amatohoza y'ikigo Afrika Maga kirahize iterambere yerekanye ko Burundi buza kwisonga mu bihugu 10 bya mbere bikenya muri Afrika bugakurikirwa na Malawi hamwe na Niger. Icyo kigo gisigura kwitituka ry'izi ndimwa n'indyane z'utabana ko za politike arizo ntandaro nyamukuru z'ubukene muri icyo gihugu. Iba nk'isi yose nayo isigura ko hamwe abarundi bobandanya kurondoka ku murindi bari kubu igihugu kizoguma ku rutonde rw'ibihugu bikenye cyane gushika mu 2025. Amatohoza yerekana amafaranga umunyagihugu umwe yinjiza ku mwaka nayo avuga ko ibihugu bitatu bya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi arizo muri Afrika. ikibanza cha mbere kizamo Sudani yepfo munyagi huga harurirwa amadora amajana 2023 hakaza Malawi habarizwa amajana 342 hanyuma Burundi amajana 377 eroje urika neza Nairobi ruja Amerika.
Hello Jovi Kaneza arakenuye mu kiganiro c'indongozi z'amadini n'amashengero cuno munsi tugaruka ugice ca kabiri kujanye n'uruhara rw'imiryango mu gukomeza umubano mwiza mu gihugu. Abatumire bacu basanga imiryango yari ikwiye kwigishwa kuvuga ukuri itisunza amajambo y'abanyepolitike canke amoko kugira ngo habe ukurekuriranira mu Burundi. Duhikaze mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse atangura tubwira abatumire bagiye gusangira iki yako.
Patiri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Amahoro neza.
Professor Paul Ngarambe umwigisha mu makaminuza ngibutsa ko mwanakoze no mu gisata cishiramwe mpuzamakungu ONU kiraba ibijanye n'inyigisho hamwe n'imico na mwebwe turabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Imam Bukuru Eli Rafan umwe mu batanga inyigisho mu idini rya Islam na mwebwe turabaramukije.
Turabaramukije nanje nyakuru munyesha makuru.
Yego ndaramukije na mwebwe mwese muduteza biri muri kino kiganiro niro kwijwi rya Amerika. Imam Bukuru mwotubwira ingere mushigikira igikorwa ca leta cyo kunywanisha no kurekuriranira mu miryango musanzwe murongoye mu idini ryanyu.
Turabona ko iyo umuryango wubatse neza ukubaka ukurikije amategeko y'Imana mushobora byose. Nukuvuga iwabo baba bafise amahoro. Kandi iyo bamaze kugira amahoro bacaba yasangira n'ababanyi babo bakacabana neza mu gihugu. Abo bose bavuga ngo nk'imigwi ijejwe kunywanisha abarundi n'ibiki canke se abatwari babatwara igihugu erega bose bafise imiryango. Bose bafise imiryango. Kandi niba nabo baza kuja mu iyo migwi nabo baturongora. Iyo rero wewe nk'ubo mugwi mu rugo bitaba biriko biragenda neza Professeur arabizi neza y'umwigisha yaje yashavuye ni inyigisha za gutanga usanga zitagenda neza nizo bita mu gifaransa ngo déplacement abantu bize psychology yashavuye akura muhira akacaza kuritwara kubanyeshure no mwizo rero niko bimeze iyo uwo muntu ajejwe kunywanisha abantu hanyuma akava muhira nawe bitameze neza muhira umuriro uri kuraka nta kintu hazo havaza gufasha abarundi nico gituma nkuko yabivuze uruhara runini yaburya ruva mu muryango niho hari isoko rya byose kugira kwa kunywana twashaka gushobore gusakara hose kandi kongere gushinga imizi. Ivyo rero nkumumenyesha mana utegereza kuguma werekana wishimikije izo nyigisho nkuko Imana yazirungitse ko buri umuryango wose utegereza kuzigendera kugira ayo mahoro ofise uko kunywana ofise mu muryango gushware mu babanyi bose mbere gushware mu gihugu cyose. Yego naco kigize amahoro erega nisiragira amahoro buge ivyo byose biba nuko mu muryango habuze kutumvikana.
None hoko wiki
ariko jewe unkundire naho
ndagwaje
ndikuza gose yuko umusaserdote muri igisi katolika aza kugira icyo bivuze kuko muri ekleziya katolika hari ingisho zatanzwe kuva kera ansenyema social de l'eglise bishobora gufatira ko gose ariko jewe icyo nagomba kuvuga ngiri iki nshigikira icyo imam yaravuze ibi byo kunywanisha abarundi ibi bya commission vérité de conciliation ni byiza rwose ariko ari ico ntinya ndakivugire hejuru nuko usanga ari ibikogwa bitanguzwa n'abanyepolitike hanyuma bikagoma bifise intumbero ya politike gusa. Icyo rero kijewe kirambabaza ego bitanguriye ngaho mugabo byorengera uwo mugwe banyepolitike uraho muri iki gihe kuko nejo waruhari nahirye yejo uzobuhari ibyo bizokwama kuringaniza igihugu ibyo bizokwama mugabo ntitwofatira kubyumviro bwo munyepolitike w'ico gihe kuko ibyo turi kutarondera nibifasha igihugu kubakwa nibifasha igihugu cyose niho rero bihambaye yuko bifatira ku miryango n'uwo munyepolitike arafise umuryango arafise yavuka arafise yaturuka arafise yajava arafise yarikwaraje niho rero ari gushimikira ku miryango gose nshaka gusubiza ijambo ntarabakije kije na rinsa bye umusaserdoti kuko muri eglise catholique hariho gose insiguri hambaye gose kandi usanga bayinonosoye usanga bapapa umwe wese aje mu bihe tuba duteyemo akagira icyo aterereye n'ibitabo n'inyigisho gose icyo rero krize yoterera nahandi mugabo ino kumburi wacu ntituramenyera cyane gose ariko nuko yongishuje we nsanze ndayize ngandi kumbure
umusase ego umusase dote hano ngira ngo yavyumvise cyangwa tushikireko
murakoze cyane mbandanye nkingurukira aba bavukanye bacu imamu yatubwiye ati umuntu ategira urukundo yankumubanyi wiwe niki ntazobona ijuru ivyo birimo muvyo Imana itwigisha kurekurira abantu kuba abanyakigongwe umuvukanye profesor aratubwiye ati muri ekleziya katolika ego hariho inyigisho zagiye ziratangwa zerekeye ingene abantu bobana muri isi zimurikiwe n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana niryo ntango hama bigatse bibandanye nico je nagomba mvuge nuko iyo bigenze nabi mu gihugu umuntu arakomereka cyane hama imijyango igacishikigwa tugiye kuraba umuntu intimatima yungene umuntu yiyubaka nk'umuntu w'ingirakamaro umujyango bifisemo uruhara runini tuvuge rero nk'ubu nk'abana iyo se wabo bana aciyapfa kubera ibi bintu biba biri mu gihugu iyo aciyafungwa kubera ibintu biba biri mu gihugu iyo abana bace babura umuvyeyi wabo kubera ibintu biri mu gihugu umuntu arakomereka cyane biremeye cyane uburyo muri wa mujyango kakanyamuneza yantumbera umujyango wari ufise ikigorana nkuba abavyeyi bahunza abana bagaca basanzara nuvuga wa mujyango kazoza kaba abana niki bica bitangura kugorana nijo gituma rero tugeze muri ibintu byo gusubiza hamwe kwa barundi niki twobanza kubaka imitima y'abantu tukayubakira mu mujyango twere rico dushimikira ko naco nukuri kugira twubake iyo mijyango tugarukana ko gusubiza hamwe nuko abantu babwirana ukuri nko nga mu Burundi tugiye kuraba bamwe bakubwira ibyahise ukwabo abandi ibyahise ukwabo bivanye n'imigwi barimo muri politiki bivanye mbere nubwo ko bamwe bose biyitirira uburyo rero nk'umwana avutse no munsi ntamenye ukuri byo baye byiza rero mu Burundi habaye kuvuga ukuri kuri komaze kuhaba hakaba no gutanga ikigongo iyo umuntu agusebye ikigongo yakubwiye ukuri ukimuhaye wumva ubohotse kandi agaca kubwira ati sinzosubira wumva ubohotse hakaba rero ukuri nuko guhana ikigongo ibyo bimaze kuzamwo n'ubutungane rero bukaza ubutungane bukoze igikorwa cyabwo bugarangura icyo gikorwa bidaciye muri ibi ngo je mpengamiye aha muri ibi bya politiki nandi ngo ari ubutungane byisunga ubutungane bw'Imana ubutungane ntibuza ngo bwice buza ngo bukize ibyo bimaze kuba biraheza bikadufasha muri ekleziya rero hari inyigisho zagiye zitangwa muri katolika duguma dugaruka ko ivyerekeye amahoro ivyerekeye urukundo mu bantu ivyerekeye kurekuriranira no gusubiza hamwe no kunywanisha abantu mugaho tukavyubakira ku neza y'umuntu bwa mbere kuba ari ibindi twubakira ku neza y'inforo za politiki izo rero ni vya bindi biherana nuko abo babizanye bagiye mugaho twubakiye ku neza y'umuntu umuntu yaremwe n'Imana iyo neza twifurije umuntu iva ku Mana ntizoherana no kumunagiye ngo uwonye no vuga nti uniwe yarajejwa nyamabanga muri ibi nabiriya rero ekleziya nicishimika ko cyane nshobora kuba ntabivuze uko profesor yashaka ko
ndabivuga nyene oya nuko nyene murakoze gose urakoze ahubwo
ego ni kuvuga yuko nimba nabategere neza yuko imiryango nimba intumbero ya politika ari kunywanisha abarundi kunywanisha abo bahuriki nyene muri iyo miryango mu ngo yuko ahanini ahubwo bakwiye nyabona guhera muntu uze mu miryango hari ikintu umuryango kwiye gushigwa imbere kuruta
iyo umuryango urahambaye gose kubera ko ukuri ni hariya gutangurira ukuri sukuri umunye politika vuze ngo niko kuri wowe yavuga ukuri ngo nukuri kuko wewe kumuhakumbure ingene yego yego akigumira ngaho natwe sico turondera turundi uko imiryango yumvikana imiryango isenyera ku migozi umwe ibyo gose ni ibintu bihambaye kurya ijye nyigisho padiri Pierre yavuze gose birahambaye kandi tukabiha umwanya tukabitegura neza si ibyo gupfa kuvuga gucyo ngo ni bicaho byociye oya gose bikubitegurira neza abantu bagatekana ku mutima yangu gihugu nacho giteka
yego cyane kumbure mu masengero n'amadini ngira mu tangura cyane kwigisha abo bari muri iyo migwi baba iyo miryango ihurike muri politiki ngira ngo kumbure akaba ariyo nabo bacha bamanukana imigambi yabo kugira ngo mu ngo bashikeye
nsinzi ko wadutahuye neza twebwe mu madini cyane mu masengero nta ntumbero ya politike tubiha oya nta nikiringo cha politike tuba turiko turabiha ikirepfe ngira ngo bagutoya ati wowe nka padiri canke imama mutegendoro ngo rujya mugwi mugabo kwizina gi wawe hanyuma ukagenda mugabo ntuzagenda uvuga ati jewe ngiye gukoresha eglise katolika cyangwa ngiye gukoresha islam muko bikora twebwe ico duha imbere no kimijyango dusanzwe duhamagariwe ku guto guha intumbero nziza mu vyerekeye ukubana neza mu mategeko y'Imana babishikako babikora neza hanyuma kubera abanyepolitike narega nabo nyene baraza gusenga naho bimeze uko baraza gusenga ubwo butuma turiko turatanga nabo ni byiza ko ahubwo bishoboka bakagenda bakaba ariko bakoresha aho gutanga intumbero za politike mu byaba ariko barakora nico kintu gikenewe neza cyane gose mugabo twebwe nk'amadini twagenda tuvuga tuti okay reka tugende gusansibye kumenyesha abantu ati kigezweho niki rigenda mu bikoreko twaba dutakaje intumbero n'igice duhamagariwe gukora
yego reka tubashimire ku ntererano yanyu Imam Bukuru Elihafan umwe mu batanga inyigisho mu idini rya Islam turabakenga
murakoze cyane nyakumenyesha makuru
ego namwebwe patiri Piansengi yumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwebwe tawakengurukiye
ego nanje ndabakengurukiye cyane kindi no candangiriza ko nuko nusaba abari muri iyo migwi yose jejwe kunywanisha abarundi baze baraca mu mihana y'abantu bumvirize imibabaro iri mu bantu imibabaro iri mu miryango bayikorere ko kugira batekanye imitima y'abantu bahereye mu miryango barimo
ego nibutse ko twari kumwe kandi n'umwigisha Paul Ngarambe yakoze mu gisata cishiramwe impuzamakungu ego shitanyigisho n'imico namwebwe turabakengurukiye ku ntererano yanyu
naje ndabakengurukiye ndabashimiye ku kiganiro mwategekanyije kandi kizofasha benshi ndabiyitse
kwibutse abari ko baratwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika twari ko turavuga ku ruhara rw'imiryango mu gukomeza umubano mwiza mu gihugu Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse reka natwe tugukengurukire twongera dukengurukira namwe ibyo nshuti bakunzi mubandanye kutwumviriza muherereye ijya nino mu kanya turahava duhana agahindukira ya mari imbere ko tugahana ndabatumire mu biganiro biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igeci saha 12 aza kora makuru agezweho mu karere igeci saha 1:30 amakuru azobagezweho ku isi ariko tuza kwibanda cane cane kuri Afrika Naridiani nahazwe yakoze Fasil Gedehu yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Drius yadufashije mu buhinga bw'ivyuma twemwe ko turi batatu twifurize kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu turasigiye kano karirimbo
Every language I always use Open up my mind and